Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti namwe bagenzi muduteze amatwi kuri uyu munsi wa kabiri, itariki zitanu z'ukwezi kwa mbere, umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu. Muri kumwe na Oriane Itangishaka, hateramije ibiganiro byo muri kino gitondo. Kaze mwese.
Kugira ngo ushobore gufasha umuntu nuko muba mwavuganye cyangwa ugasoma ibiri muri dosiye yiwe, kugira ngo wumve neza urwo rubanza aho ruhagaze, nawe ugire utegere icyo ushobora gukora, icyo ushobora gufasha
uwo. Ni umwe mu bashingwamanza baserukira bamwe mu bagirizwa kuba barashatse guhirika ubutegetsi mu gihugu cy'u Burundi mu kwezi kwa gatanu k'umwaka uheze, avuga ku rubanza rwabo aserukira uko ruriko ruragenda. Ni mu kanya gato. Mu kanya gato kandi turabashikiriza amakuru yerekeye ubukene mu banyagihugu mu gihugu cy'u Rwanda, kimwe n'ayandi makuru avugwa hirya no hino ku isi. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, tugiye kuyashyikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Amahoro neza Aloise.
Amahoro Oriane, amahoro namwe mwumviriza ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika. Igihugu cya Kenya caraye congeye kugurura kaminuza ya Garissa, ahasize ubuzima abantu benshi bahitanywe n'ibikorwa by'iterabwoba muri ako karere ka Afrika y'ubuseruko. Abigisha na bamwe mu banyeshuri basubiye ku ishuri ryo ku munsi wa mbere inyuma y'amezi icyenda yaraheze abantu bitwaje ibigwanisho bahiciye abantu 148. Ivyigwa nyezina bitekanijwe gutangura mu ndwiza. Iyo kaminuza yari kugurura mu ciri heze, ariko abategetsi baciye bunguruza iryo yugurugwa inyuma yaho abategetsi ba leta bagiriye urugendo kuri iyo kaminuza. Iyo kaminuza yari ifise abanyeshuri bashika 108 gihe habi ico gitero, ariko 80 gusa nibo bahisemwo kugaruka kugigamwo. Umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabaab waragavye ibitero birenga 10 muri Kenya kuvaho abasirikare ba Kenya bagiriye muri Somalia kugwanya Al-Shabaab mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe. Mu gihugu cya Centrafrika, abakandida 30 bahiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu bariko basaba abategetsi guhagarika iharurwa ry'amajwi mu matora yabaye kuwa 30 kwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu uheze. Bamenyesha ko ayo matora yabayemwo utunenge n'iterabwoba ryinshi. Mu itangazo abo bakandida bashikirije abanyamakuru bakorera ikinyamakuru cy'Abafaransa, bamenyesheje ko ayo matora yabayemwo akajagari, basaba ko afutwa. Basabye kandi abegwa n'ivya politike ko boja hamwe kugira baganire ingene umutekano w'imiliyoni zitanu z'abanyagihugu baba muri Centrafrika wobungabungwa neza. Iryo tangazo rishikirijwe inyuma y'aho ibiharuro vya mbere vyasohowe ku munsi wa Mungu vyaha Faustin Archange Touadéra yitoje nk'uwigenga amajwi 23%, ni ukuvuga yatowe n'abantu baharugwa ku 139 98, mu gihe atawari gushikana amajwi asabwa kugira atsinde mu gice cya mbere. Igice cya kabiri cy'amatora cyari gitekanijwe mu kwezi kwa mbere itariki 31. Imbere y'uko ayo matora aba, abakurikirana hafi ibintu muri icyo gihugu cya Centrafrika bari batangaje ko ayo matora kari akaryo keza kugira igihugu gisubire mu matora inyuma y'intambara imaze imyaka 3 hagati y'imigwi y'abarwanyi b'abakristu n'abamizirima bafashe ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu. Muri Ethiopia naho Leta Zunze za Amerika ejo yarugaye ikambi y'indege zitagira abadereva arizo drone yari mu bumanuko bwa Ethiopia, ikambi yari ijejwe kugwanya iterabwoba muri ako karere. Ambasade ya Leta Zunze za Amerika ya Addis Abeba yabwiye Ijwi rya Amerika kuri uno wa mbere ko ata abasirikare ba Leta Zunze za Amerika bakiri mu ntara ya Arba Minchi aho iyo kambi iherereye. Iyo kambi ya gisirikare yashinzwe na Amerika mu mwaka w'2011 mu kurungika indege za drone mu gihugu cya Somalia, ahasanzwe hari imigwi y'abagwanyi ba Islamic State na ba Al-Shabaab. Catherine Diop, umukozi mu biro vya ambasade ya Amerika muri Ethiopia bijejwe amakuru, yabitangaje muri email yarungikiye ijwi rya Amerika avuga ko leta z'umwe za Amerika kumwe na Ethiopia byafashe iyo ngingo yuko abasirikare ba Amerika bava mu ntara ya Arba minci ko badakenewe muri ako kanya. Muri Yemen naho ibikorwa ku kivugo cyo mu gisagara cha Aden cyo muri Yemen byahagaritswe mu masaha yo mwijoro inyuma yaho leta ya Yemen n'imigwi itwaje ibigwanisho irwanya leta bataniye mu mitwe hagafa abantu bashika 22. Abategetsi bamyesha ko atakiringo kanaka cashizweho kuri ryo hagarikwa ry'ibikorwa rizomara kandi ko iyo ngingo ifashwe kugira babuze uruja n'uruza rw'abagwanyi mu ijoro. Abo bagwanyi bacucagiye amasasu ku nteko za leta zari zije gucungera ico kivugo cha Aden. Iyo ntambara yahitanye abantu 22 ku mpande zose imbere yo kwigisirikare cha Yemen cigarurira ico kivuko. Abo bagwanyi bavugwa ko arabitandukanije n'indi mihari y'abagwanyi yiyunze na leta ya Yemen kugira igwanye abayisilamu b'abahuti ariko basaba ubwigenge mu bumanuko bw'ico gihugu.
Urakoze Aloyizi ku makuru udushikirije, tugume hafi uze kuduha incamake y'ayo makuru imbere y'uko dusozera ibiganiro byo muri kino gitondo. Makuru yo mu biyaga binini ejo ku munsi wa mbere abagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi mu Burundi barumvirijwe ku nshuro ya gatanu. Sentare ikaba yarabaronkeje abashingwamanza bashasha ariko ntibabunganiye kuko batari bwaronke umwanya wo kwitegurira urubanza. Mugenzi wacu Eloge Wirika neza ariko arakurikirana uru rubanza arayidushikiriza.
Kuri uyu wa mbere hari hitabye 27 kuri 28 bafunzwe bagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi bari mu mwambaro urwatsi rubisi uranga abanyororo mu Burundi ariko bakeye mu maso bashitse muri sentare isubiramo imanza ya Gitega igihe cy'isaha zitatu. Umugwi wa mbere w'abanyororo indwi wahamagawe na sentare ikibabwira ko yabaronkeye abashingwamanza babunganira mu kuburana nk'uko yari yavyemeye kuwa 23 kigara mu mwaka uheze inyuma y'ahitaramuri yabari batowe nabo bafungwa ibagiriza kudindiza urubanza. Bose basavye kubanza kubonana nabo bashingwamanza. Icyo gikorwa camaze iminota 30. Mu nyuma sentare yahamagaye ababuranyi ihereye kuri General Serine Ndayirukiye ariko mu bashingwamanza babiri yasavye sentare ko yomuha ikindi kiringo akavugana nabo bashingwamanza kuko bataronka kanya kuko bona dosiye kandi atokwizera abantu abonye ubwo nyene. Abo bashingwamanza nabo nyene nivyo basavye kuko ngo bamenyeshejwe kubazoza muri urwo rubanza itariki ya 31 kigarama umwaka uheze haca hinjiramo iminsi mikuru ntibaronka kanya ko kubonana n'uwo bunganira. Kira noneho ngo batonze muri sentare batazi n'uwo bunganira uwo ariwe. Umukuru w'intahe yababwiye ko ibisabwa byose kugira ngo baburane byuzuye aca baza uburego icyaha ko yemera ivyo yagirizwa canke abihakana. General Ndayirukiye yemanze icyaha cy'uko yashatse guhirika ubutegetsi ariko nk'uko yari yabivuze ubushize ngo yabikoze mu ntumbero yo kubahiriza amasezerano ya Arusha n'ibwirizwa nshingiro bivuga ko atamukuru w'igihugu arenze ibiringo bibiri. Yagize ati nk'abarundi b'umutima ntitwari kwemanga ku inzego z'umutekano zica abantu bari mu myiyerekano y'amahoro mu gihe umushikiranganje w'umutekano atanakimwe yari karakora. Yabandanje kuko kwihikiringo cha gatatu cy'umukuru w'igihugu ari nko kurya kucamwa cyo mu itongo rya Edeni. Arangiza agira ati birababaje rwose kubona Perezida Mandela yasinyishije amasezerano ya Arusha atakiriho. Umushikiriza manza yamwagirije ko kiretse kwica abantu kubomora inyubakwa no guhamagarira abanyagihugu kugarariza ubutegetsi ari mu bateguye bagafasha n'imyiyerekano. Ibi byaha byose yabihakanye avuga ko yemera ibiri mu itangazo ryasomwe kuwa 13 Rusama kandi ko muri ryo atagukoresha igikenye vyarimwo. Ibibazo bimwe bimwe yamenyesheje ko azovyishura ko haje General Godefroid Niyombare yamutwara ariko sentare yamubwiye ko atomwitega cyo kimwe General Poncier gaciye ubwenge yahora ari umushikiranganje wo kwivuna abansi na General Prime Niyongabo umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare nk'uko yari yabasavye. Sentare yasiguye kwitotuma ko abantu badafite amadosiye muri urwo rubanza. Abandi bose baburanye kiretse Capitaine Barnabe bari imbere y'Imana baburanye ku giti cyabo atamunganizi bafise bose cyo kimwe nawe bahakanye ibyaha bagirizwa. Maitre Jean-Claude Ntiburumunsi umwe mu bashingwamanza batowe ngo bunganire abanyororo avuga ko amategeko yahonyanzwe.
Yahonyanzwe kubera ko kugira ngo ushobore gufasha umuntu nuko muba mwavuganye cyangwa ugasoma ibiri muri dosiye yiwe kugira ngo wumve neza urwo rubanza aho ruhagaze nawe ugire utegere ibyo ushobora gukora icyo ushobora gufasha. Rero ibwirizwa shingiro rya bitegekanya mu ngingo ya 38 uko urubanza ruterezwa kuba d'équité habaye na débat contradictoire or vyo turiko turabona nuko sentare yari yemeye ko ihere iha mushingwa manza uri karagirizwa icaho ari wese ngaha twe twovuga ko uri karakurikiranwa ku caha yarongejwe umushingwa manza uno munsi imbere yayo ariko umushingwa manza atari yarose umwanya wo kuvugana nuwo ari karafasha
ababuranye kuri uyu wa mbere bose bazosubira kumvirizwa mu ntaye cese kwa gatatu w'indwi mu mburano za nyuma uruhande rw'abasaba indishi z'akababaro nka radio Rema FM ruvuga ko rushimishwa n'ukuntu urubanza rwateye imbere Maître Emmanuel Burakuvye aburana iyo radio avuga ku isaha y'imiliyari hafi zine z'amarundi kubera ivyuma n'inyubakwa vyaturiwe kandi bigasabwa ababuranyi bose kuko ngo bakorera mu mugwi Eloge Burika neza Gitega ijwi rya Amerika
Tuve mu Burundi tuje mu Rwanda Perezida w'u Rwanda Paul Kagame kuwa kane yatangaje ko azokwiyamamariza manda ya gatatu yo kuyobora igihugu cy'u Rwanda mu matora yimirije mu mwaka w'2017 nyuma yaho Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuwa gatandatu yatangaje ko ibabaje n'icyemezo cya Perezida Paul Kagame isobanura ko icyo cyemezo kibujije abanyarwanda amahigwe yo gushimangira demokarasi. Mugenzi wacu Etienne Karekezi yavuganye na Faustin Twagiramungu yigeze kuba ministre w'intebe mu Rwanda nyuma ya genocide ya 1994 mushinga naye Twagiramungu kandi yari yamamaje mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2023 mu Rwanda. Bwana Twagiramungu aratangura sobanura uko yakiriye icyemezo cya Perezida Paul Kagame cyo kwiyamamaza.
Ntabwo twacyakiriye neza, twacyakiriye mbese tubona ko mu byukuri ka Perezida Kagame amaze kugira mbese ahageze akumva afite ubwiyenge buhagije akakubitiraho n'ikinyuma cyo kuvuga ko we ashyigikiwe na rubanda ko abandi ntacyo bamubwiye. Kubyerekeranye rero n'ibyo abanyamerika bavuze natwe nuko tubifata ntabwo byumvikana ko imyaka 2022 tumaze umukuru w'igihugu atashoboye kugira abantu yizera ngo abe yabaha uburyo nabo biyamamaza kugira ngo bakomereze aho yarageze. Icyo ni kimwe cya kabiri nuko mu byukuri uko babonye abesha natwe niko tubona abesha inshuro zirenze nye yabwiye abanyamerika aho yagendaga hose ko atazongera kwiyamamaza ko manda ya gatatu atayishaka. Kubona rero baravuze ko bababajwe nuko yisubiyeho ngira ngo babivuze hari babivanye ku mutima gusa icyo batavuze ntacyo bateganya bakoresha kugira ngo abireke. Nawe rero agira icyo agasubiza ati ibyo niba bibabaje ni ibyanyu umuzigo mwikoreye ni uwanyu natwe tuzikorera uwacu. We ni ko avuga
bwana Twagiramungu mwagiye kwiyamamaza mu matora ya 2023 mwifuza kuba perezida w'u Rwanda amatora arangira uwo mwari muhanganye Perezida Kagame ari we utsinze amatora mu gutangaza ko aziyamaza mu matora ya 2017 avuga ko yifuza kugeza ku banyarwanda cyangwa no gushimangira imishinga n'ibikorwa yagejeje ku banyarwanda mu myaka ishize ari perezida. Ibisobanuro mwe mwumva bidahwitse murebye aho Rwanda ruhagaze
kimwe n'amazu yubatse yo ariko aho Rwanda ruhagaze ntabwo ariho umuntu yakwitwaza kuko abakire bake n'abakene benshi wengira ngo icyareba n'abakire ariko si byo bivuga ku Rwanda rwateye imbere. Kugira ngo u Rwanda rutere imbere hari byinshi tutakwirirwa turondora, hari ibyo ngibyo by'uko abaturage bagomba kugira umushyikirano, hari ubwerekeranye n'ubumwe bw'abanyarwanda, hari ubwerekeye kubahoza amarira abanyarwanda barapfushije baba abahutu baba abatutsi. Ariko ibyo byose Kagame arabyirengagiza ngo yazanye amajyambere ngo agomba gukomeza. Si we amajyambere aturukaho, amajyambere aturuka ku mibanire y'igihugu cyacu n'ibindi bihugu n'abanyarwanda bene cyo. Ariko si ibye bwite numva ari abandi banyarwanda babikora kandi wenda bakabikorana neza. Ibyo rero ntabwo abishaka ntabwo kandi twebwe tubyemera. Kuba rero njyewe naragiye kwiyamamaza kandi birirwa bavuga ko ngo nyina abonye 3% byaba bitangaje ko ariyo nabonye koko. Ibyo bintu byo gutekinika amatora bagatekinika bira byo kubesha abaturage babikoreye inkangara ngo bazizanye bashobajwe ngo nuko Kagame ngo atazashobora gukomeza. Ibyo bintu nagira ngo mbabwire kuko icyo twarwaniye tugatanga ibitambo ni demokarasi. Iyi demokarasi rero iramuka itaje mu Rwanda abanyarwanda ntabwo ari abantu bashobora kuzava ku muco wo kongera gushaka kubana kinyarwanda no gushaka iyo demokarasi. Kagame si uzabibabuza, bazakora ibishoboka byose kugira ngo iyo demokarasi bayigireho kuko Kagame ibyo ageza no mu Rwanda ni ubwami. Nta kindi niba rero hari umwami ugomba kuzamusimbura akaba ari umwe wenda mu bo yabyaye yabivuga nabyo hakiri kare ari ukuvuga ngo nazanye amajyambere, ubu nazanye amajyambere nzakomeza kugeza igihe nzapfira, ntabwo tuzabyemera.
Mukoze politiki imyaka myinshi, musanga se demokarasi muvuga mwaharaniye demokarasi Perezida Kagame nawe avuga ko amaze gushimangira mu Rwanda ariko ashaka kuyiha indi ntera, Abanyamerika bavuga ko kuba agiye kwiyamamaza bizatuma iyo demokarasi idashinga imizi, mwe mwumva iyo demokarasi iteye ite, yagerwaho ite?
Demokarasi nta demokarasi nimwe ishingiye ku muntu umwe, iyo biza kuba ibyo ngibyo nyine ntabwo abagiye kiba barayise demokarasi. Ubundi demokarasi ni ubutegetsi bushingiye kuri rubanda, bakagutora ukamenya ko bagutoreye porogaramu bahaye ibashimishije. Ariko Kagame wifitiye porogaramu, niba yibwira ko ibyo kuzamura umujyi wa Kigali no kuwukubura ari byo Abanyarwanda bashaka, twese ibyo dushaka, turashaka kubana nk'Abanyarwanda. Ikibazo cy'Abahutu n'Abatutsi nticyari cyarangira, niyo abantu batabizi. Turashaka gushyira hamwe, turashaka kubaka u Rwanda rwacu tubajijwe ibyo dushaka. Ibyo byose ntidushobora kubigeraho tubitegetswe n'umuntu umwe, abantu ubwabo twebwe rubanda nitwe tugomba kugena uko demokarasi tuyumva. Ariko nta muntu ugomba kudushyirira mu gaseke ngo ndabasukiye, ndongeye ndacurahanuye, nungeshubijeyo kugeza igihe nzapfira, ntabwo tuzabyemera. Ariko dufite n'amateka, amateka twarwaniye demokarasi, turumva ko umuntu umwe yaje ngo ayidutishe. Nta kindi rero nakongeraho, ibyo Abanyamerika bavuga nanjye ndabyemera, ni ukuvuga ko tugomba kugira ubwisanzure mu gihugu cyacu tudategetswe n'umuntu.
Ndabashimiye Bwana Faustin Twagiramungu, tuvuganye ari mu Bubiligi. Murakoze cyane.
Murakoze cyane mama.
Kiri mu Rwanda, abanyagihugu bamwe bamwe mu gisagara cya Kigali ndetse n'abagenderaho babwijwe rya Amerika ko ubuzima bugoye cyane gose, ku buryo ko no kubona imfungugwa bigoye. Kubera izo mpamvu, hari abiyemeje gutekera imfungugwa iwabo bakazitembereza bihishije bazigurisha mu gisagara cya Kigali. Inkuru ya Eric Bagiriye Ubusa.
Kigali ni umujyi ukuru umunsi ku wundi, urabagirana bigaragarira amaso kandi bifite n'ishingiro, cyane ko ari umurwa mukuru w'u Rwanda. Ibyo n'amahanga arabizi bidasubirwaho. Icyegeranyo giheruka cy'ikigo mpuzamahanga cy'ubukungu World Economic Forum gishyira Kigali mu mijyi itandatu ku isi itera imbere ari nako iteza imbere abayituye. Bamwe mu bagendera Kigali n'abayituye baganiriye n'Ijwi rya Amerika baravuga ko ubuzima burushaho gukomera uko bukeye n'uko bwije. Ibi twabirebeye kuwakenera amafunguro muri Kigali. Ntitwarenze mu mujyi rwagati utapfa kwinjira mu nzu zicuruza ibiryo udafite byibura 2000 mu mafaranga y'u Rwanda. Kubw'izo mpamvu hari abategurira amafunguro iwabo mu ngo bakaza kuyagurisha abakorera imirimo y'ubucuruzi muri Kigali. Ni amafunguro ikitwa play ibiryo idashobora kurenza amafaranga 500 y'u Rwanda. Aba barya kuri ayo mafunguro bacururiza mu isoko rya kijyambere rya Nyarugenge mu mujyi wa Kigali.
Ibyo bya 500 usanga biba bitubutse, kuko nagwa nk'urugero usanga amaresitora hano mu mujyi akenshi ari 2000, kandi ugasanga ibyo byo bisanzwe, ugasanga niyo yasanga ntoya, ariko usanga ibyo bya 500 biriho ibiryo byose, ugasanga n'uhenzwe, dore ko no muri kino gihe amafaranga yabuze.
Nkurikije uburyo mu bisobanuro ubuzima burakomeye.
Kukomera byo burakomeye, niyo mpamvu duhitamo kurya nk'ibyo biryo, kuko ntabwo wazajya uhora urya nk'ibiryo by'2000, 2500 bya buri munsi, kandi hari uburyo ushobora kuryamo ibiryo bya make.
Niba nawe kujya kuri 2500 nkara 500, urumva ko harimo itandukaniro, kuko kuri njye kuba urumva ko babenyoroheye nta kibazo.
Ku ruhande rumwe utagiye kure y'umurongo wa politiki ya Leta y'u Rwanda byahita byumvikana nk'imwe mu nzira zo kwihangira imirimo, ariko ni ubucuruzi bukorwa mu buryo bwa magendo. Ari ubutegetsi ntibwifuza ko bubaho mu mujyi wa Kigali, ari no mu isoko rikomeye ry'icyitegererezo rya Nyarugenge, naho abacuruza amafunguro basorera ntibabyumva. Ni nayo mpamvu kugira ngo abakora ubucuruzi bw'ibiryo bihiye batekeye iwabo mu mujyi wa Kigali bazavugane n'itangazamakuru bigoye. Abatarya kuri aya mafunguro afatwa nk'ayoroheye benshi mu mujyi wa Kigali nabo bemeza ko bigoye kurya no kunywa muri uyu mujyi.
Byibura kugira ngo urye muri Kigali unanywe amafaranga make y'2000, ariko nubwo wariye nabi urya neza ni 5000. Abantu bakora 5000 muri uyu mujyi wa Kigali ni bake cyane. Iyo kugira ngo urye neza ni ukuba ari 5000. Ni ukuvuga ngo rero kurya no kunywa muri Kigali birahenze cyane.
Bakuvuga byinshi by'imvange Kigali we. Aha. Nguri nyaruge ngigendwa n'abifite. Gumuma nguri hanga. Bamwe barahakirira bahora n'umururumba ariko benshi barakenera. Inzara ikavugiriza kwanuza kwanaka basesagura. Kigali we ndagutinya kandi sijye gusa.
Kumva ubu mu buryo bwa nyabwo bisaba kwinjira muri kimwe mu bikari byo mu mujyi wa Kigali rwagati, aho usanga batekeye iwabo bagaburira babagana. ukivuga imvange mu mujyi wa Kigali benshi bumva vuba ibigize ubwoko bw'iryo funguro ni nabyo twasanze yongera hakumba ati udushyimbo agaceri n'iteke uwishyura make n'ibiceri bitatu by'ijana kandi bigaragara ko uhagana tava ya mara masa Imibare iherekezwa n'imbwirwaruhame z'abategetsi b'u Rwanda ivuga ko ubukungu buzamuka kandi abakene bagabanuka uhereye ku bushakashatsi buherutse gushyirwa ahagaragara n'ikigo cy'igihugu kibarurishamibare mu mpera za 2015 bugaragaza ko kuva mu 2011 kugeza mu 2014 umuturage w'u Rwanda yavuye ku madorari 211 agera kuri 718 mu manyamerika yinjiza ubwo bushakashatsi bunavuga ko muri 2014 abakene bari kuri 39 n'igice kimwe ku ijana bavuye kuri 44 n'ibice 9 ku ijana muri 2011 iyi ni imibare yoroha kwisobanura ku banyapolitiki ariko ikagora kuyumvisha abaturage
nkatwe turya rimwe ku munsi
ugatangira umwaka ukarangiza ubundi
uvuye gukorera 700 ukagenda ugashaka kuyangiza isaha uwe n'ubugoroba wararira iki
umwana kandi akara n'inzoro
ko tubimenyereye turabimenyereye
ariko bagira ubusa ijwi rya Amerika I Kigali.
Uchini nizo gaya njiwa nyoyi. Naju kamba na ngahu ngayi.
Dekura. Dekura. Beje ura zichondi.
Uwe.
Abone.
Ichuri nina takibona. Ah, you think it's a party that should solve
fun?
Hey, I'm going to have another kind of queer.
Hey,
my one. I'm going to get down. Here's my friend.
Hey, Mka.
Zit. We're going to be a
queer. I'm going to be a queer. Kuko abategetsi bakomeye siyo bamutuye kunywera inzoga kuratse ngana ziranguye tsinzinze hese amafaranga yawe
utayambere yugirike
naje mfana
ehwarako kuri umugabo nkorafu
akira basi tuyamurihire nzitonda ntwavubura vyose nguruhukiye mugasho ubone ko ameze nabandi bamabaye muhebe
ameze jewe
abo bahora bayamuhebe no bamutera ubuhimbiri
utuno muhimbiri
we abo bategetsi nabo yitwaza Jenda zikata mutegetsi numwe yiyubaha yokwemera gushigikira ubuhimbiri nk'ubu ubutegetsi nyawe n'ubwanyi kibaho gituka hose atarandi cyapfana wagikoze kandi amafaranga yanje
Iteka ry'umutware biva ku ngendo kubahiriza amategeko ataravye nkunzi twirinde gukingira ikibabi inkozi z'ibibi dushira imbere intwari bereye ubuntu n'ubutware bishinga imizi mu gihugu
Ako nakama mutewe na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishira hamwe search for common ground kumfashanyo ya leta zunze umwe za Amerika mu mugambi Burundi bwacu kazoza kacu
Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ivyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya leta zunze umwe za Amerika
Kwitariki ya 19 y'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2015 Leta Zunze Ubumwe za Amerika yumvikanije ko yabajwe n'inzira guverinoma y'u Rwanda yakurikiye ihamagarira abaturage referendum mu gihe gito kugira ngo itegeko nshinga ry'u Rwanda rivugururwe mu ngingo zateganywaga guhindurwa harimo ireba manda ntarengwa za Perezida wa Repubulika mu itangazo ryashyizwe ahagaragara ku itariki ya 19 y'ukwezi kwa 12 n'umuvugizi Ned Price w'inama y'igihugu ishinzwe umutekano haraho ryagiraga riti mu gihe tubona ko ari byiza ko abanyarwanda bakoresha uburenganzira bwabo bahabwa n'amategeko mu mahoro tubabajwe nuko mu gutegura referendum hatatanzwe igihe gihagije kandi ntihatangwe amahirwe kujya impaka za politiki ngo harebwe impamvu ari ngombwa ko izo ngingo zihinduka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeje kugira impungenge kunzitizi zimaze igihe kubashaka guterana mu mahoro no kubwisanzure bwo kuvuga icyo umuntu atekereza mu Rwanda Leta Zunze Ubumwe za Amerika irahamagarira guverinoma y'u Rwanda kureka abantu bakishyira bakizana uburenganzira bwabo bw'ibanze mu gihe igihugu cyerekeza ku matora y'abayobozi bo mu nzego z'ibanze muri uyu mwaka wa 2016 amatora ya perezida mu 2017 hamwe n'amatora y'abadepite mu 2018 guhererekanya ubutegetsi mu mahoro hagati y'umuyobozi n'undi ni inkingi ikomeye y'umutekano na demokarasi hamwe Perezida Kagame wahaye u Rwanda ingufu mu buryo bwinshi akaruteza imbere ubafite amahirwe mu mateka yo kuzasiga inyuma umurage mwiza aha agaciro ibyo yiyemeje yubaha manda ntarengwa zashyizweho ubwo yaratangiye kuyobora igihugu abigenje atyo Perezida Kagame yabafashije gushyiraho fondasiyo nyayo kuri demokarasi yaramba mu Rwanda ibi byafasha kubumbatira no guha ingufu ibyagezweho bifatika byagezweho hagamijwe amahoro n'umutekano birambye ku banyarwanda bose byaba kandi n'urugero rugaragara atari ku Rwanda gusa ahubwo no ku karere kose ndetse n'isi yose nk'uko Perezida Obama yabivuze abayobozi beza mu mateka y'isi basize umurage utibagirana atari kubera gusa ibyo bakoze bari ku buyobozi ahubwo kubera ko babaga bafite ubushake bwo kuva ku butegetsi no kubutanga mu mahoro Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiyemeje gushyigikira abaturage b'u Rwanda mu bikorwa byabo kugira ngo bazagere ku bihe byiza biri imbere birangwa n'amahoro, demokarasi n'ubusugire bihamye.
Iryo rero ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tubutse nchuti namwe mwese ko muri kumubandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mbere yo gusozera ibiganiro byo muri kino gitondo reka mugenzi wacu Aloise Bigirimana hagaruke atwibutse ibice bikuru byari bigize amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Aloise
igihugu cya Kenya caraye cyongeye kugurura kaminuza ya Garissa ahasize ubuzima abantu benshi bahitanywe n'ibikorwa by'iterabwoba muri ako karere ka Afrika y'ubuseruko ivyigwa nyezina bitekanijwe gutangura mu ndwiza muri yo kaminuza aha rihamaze amezi 9 yarugawe kubera abantu 148 bahiciwe mu bikorwa by'iterabwoba mu gihugu cya Central Africa naho abakandida 30 bahiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu bariko basaba abategetsi b'ico gihugu guhagarika iharurwa ry'amacwi mu matora yabaye kuwa 30 z'ukwezi kw'12 umwaka w'2015 bamenyesha ko ayo matora yabayemwo utunenge no gutera ubwoba ku bantu bitoje Ethiopia naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo yarugaye ikambi indege zitagira abadereva arizo bita drone mu bumanuko bwa Ethiopia ikambi yari ijejwe kugwanya ibikorwa by'iterabwoba muri ako karere iyo kambi ya gisirikare yashizweho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka wa 2011 mu kurungikira indege za drone mu gihugu cya Somalia ahasanzwe hari imigwi y'abagwanyi baba Islamiste ba Al-Shabaab muri Yemen naho ibikorwa ku kivuko cyo mu gisagara cha Aden cyo muri Yemen vyahagaritswe mu masaha yo mwijoro inyuma imwe yaho leta ya Yemen n'imigwi itwaje ibigwanisho igwanya leta bafatiye mu minwe bataniye mu mitwe murambabarira hagafa abantu bashika 22 abategetsi bamyesha ko atakiringo kanaka cacizweho iryo hagarikwa ry'ibikorwa rizomara kandi ko iyo ngingo ifashwe kugira babuze uruja n'uruza rw'abagwanyi mwijoro abo bagwanyi bacucagiye amasasu ku nteko za leta zari zijejwe gucungera umutekano kuri ico kivugo ca Aden
Aho ni naho duheraje ibiganiro byo muri kino gitondo mwakoze kudutega amatwi tuboneye akandikanye kugushimira abadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fatuma Kalalai Masia dufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri micro mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka mugira umunsi mwiza Imana ibane namwe murakoze
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.